Tell me now, now, I'm your boy. But I now I can't pass through your court. Nimbareba, ameshaga bagari hariwe. Na nyaganje gari hariwe. Ahabo kubibori murungi. Every eye boyirisha na muzeya kurebire. Kundiga kuritsa iwe nkurebo mukasheta. Mwana wo mukasenta undetero kuba musenta. You're the one for me, ninkundiwe for me. You're the one for me, umutima gwanje gukarobera iwe. You're the one for me, ninkundiwe for me. You're the one for me, umutima gwanje gukarobera iwe. Yeah, yeah, turani ndoto muntari nkiwe. Hatobu ija weza natuza. Pindu chiratara no yakanko mushana kwa chanda turinda jura egwe weza katora kundiga kurisa iwe nkurebo mukasheta mwana wo mukasenta undetero kuba musenta. You're the one for me, ninkundiwe for me. You're the one for me, umutima gwanje gukarobera iwe. You're the one for me, ninkundiwe for me. You're the one for me, umutima gwanje gukarobera iwe. Tell me now, now, I'm your boss. You tired and I have couples to your cross. You know you're my heart and my breast, so give me what I need. Parukundo, uriga nkunda nkunda. Iwo kankunda wampaza. Kamparukunde kampunza. Ayaya, narimba. Uriga nkunda nkunda. Iwo kankunda wampaza. Kamparukunde kampunza. Ayaya, narimba. Ninkundiwe for me. You're the one for me. Umutima gwanje gukarobera iwe.